Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi ndabashuhuje kandi mbahaye ikazi kuri radio yanyu ijwi rya Amerika muri kumwe na Thomas Kamirindi. Kimwe na bagenzi banje bose dusanzwe dukorera hamwe hano i Washington DC, aya makuru nayateguriye kandi ndayabagezaho ndi iwanje mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi 25.5, 31 na 41. Amakuru. Ishyakamato Burundi Buhire rirasaba abakandida bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona.
Dusaba yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingira Abarundi, kugira hafatwe bake. Ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika ajya amanama yahuza abantu benshi, amanama y'imigambwe, eka ingingo zose zotuma Abarundi hafatwa bake.
Libera Ntibashira kandi ni umuvugizi wa MAP Burundi Buhire, naho Abanyarwanda baba mu Bwongereza baratabariza abaturage badafite ibyo kurya mu Rwanda kubera virusi ya corona, mu gihe bamwe mu baturage b'intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe n'amazi ya Tanganyika yafunze umuhanda uhuza Uvira na Fizi. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Tubanza ariko tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas, tuyahere mu karere. Leta y'u Rwanda yatangaje kuri wa gatatu abandi bantu ndwi bashasha basanze baranduye umugera wa corona. Ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cy'abantu 82 bamaze kuwandura muri icyo gihugu. Nkuko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda, umuntu umwe muri abo bantu yaje ava i Dubai, uwundi umwe yaturutse mu Bwongereza, babiri baheruka kugira ingendo mu bihugu byo mu karere, abandi batatu batahuye ko bahuye n'abandi barwaye umugera wa corona mu Rwanda. Abo bose baci bashirwa mu kibanza cya bonyine mu gihe bakirondera abo bose bahuye nabo kugira ngo nabo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'amagara y'abantu zabigenewe, nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Wigeze kuba ari umushikiranganji wa mbere muri Somalia, Nur Hassan Hussein, yarishwe n'umugera wa corona ku bitaro by'i Londres mu Bwongereza, nk'uko umuryango wiwe wabishikirije ijwi rya Amerika. Umwe mu muryango wiwe yavuze ko Nur Hassan yapfuye ku wa gatatu afise imyaka 82 y'amavuko. Yabaye umushikiranganji wa mbere wa Somalia hagati y'imyaka 2007 na 2009. I Mogadisho ku murwa mukuru wa Somalia, Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo yatangaje imisitati yo kumugandarira mu gihugu cyose aho amabendera azoduzwa gushika hagati. Abahinga mu bijyanye n'umutekano muri Afrika bavuga ko twigoro two kurwanya uwo mugera wa corona tubangamiwe n'intambara ziri kuri uwo mugabane. Utwamo duhamagarira abashyamiranye guhagarika intambara kugira abavuzi bashobore gushika mu bice bibangamiwe n'uwo mugera twariyongereye. Umugabane wa Afrika urimo ibice bishika 15 birimwo intambara, kandi hafi umugabane wose warinjiriwe n'ikiza cya corona. Mundwi heze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye akamo amakungu asaba ihagarikwa ry'intambara ku isi nzima kugira bifashe guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera yawise umwansi rusangi w'isi. Guterres yasabye ko ahari intambara hacirwa imihora ku bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu kugira bashobore gushikira abo bakeneye gufasha. Hano muri Leta Zunze za Amerika, buramatari wa Leta ya New York yashikirije kuri wa gatatu ko iyo leta rongoye ishobora kuzoronka abarenga 16,000 bazohitanwa n'ikiza cya corona. Yisunze icegeranyo cyasohowe n'abahinga cyafashijwemo n'intererano y'ikigo cy'umugwizatunga Bill Gates buramatari Andrew Cuomo yavuze ko abanyamerika 93,000 bashobora guhitanwa n'uwo mugera. Cuomo ashikiriza ko ibitigiri by'abafa bizoguma biri hejuru gushika mu kwezi kw'indwi. Presidansi ya Leta z'Ubumwe za Amerika yo yavuze ko abazofa muri Amerika bashobora kuzorenga kure abo. Ku munsi wa kabiri, Perezida Donald Trump yavuze ko abanyamerika bari hagati y'100,000 n'240,000 bashobora kuzohasiga ubuzima. Buramatari Cuomo asaba amaleta yose ya Amerika gukorera hamwe no gushyira ingufu hamwe mu kurwanya icyo kiza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ririko rirashinga ikigega cy'amafaranga azofasha ibihugu bikennye mu kurwanya umugera wa corona no kongera kwisununura mu by'ubutunzi inyuma y'iki kiza. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yashikirije ku munsi wa kabiri ko corona ari kiza gikomeye gisinzikaje isi kuva iryo shyirahamwe rishingwa araheze imyaka 75. Atera kamo asaba amakungu gufasha niburiburi gushika ku bice 10% by'amafaranga ibihugu bifise ku isi. Ku isi nzima hamaze kugaragara abantu barenga 280,000 banduye umugera wa corona, nayo abo wahitanye bamaze gushika hafi 40,000. Uwo mugera uramaze kugaragara mu bihugu 179 by'isi. Byinshi muri byo birakenye kandi ibisata by'amagara y'abantu nta bushobozi bwo kurwanya uwo mugera bifise.
Aloizi, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikira no kuri internet @ radio yacu voa.com ndetse no kuri YouTube VOA radio yacu, VOA radio yacu mu ijambo rimwe. Amakuru y'ibiyaga bigari. Ishaka MAP Burundi Buhire rirasaba abakandida bazahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu mu Burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye n'umuvugizi wa MAP Burundi Buhire Libera Ntibashira kandi ari Buruseli mu Bubiligi.
Twateye kamo abarundi bose harimo na leta w'itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu dutera kama barundi bose na leta kugira bafata imigambi n'imigabo bakingire abarundi uwo mugera utarashika. Ikindi ni uko mu minsi iheze twari dufise inkuru y'uko umugera washitse ariko leta y'u Burundi ikaguma ibihakana. N'ikimenyamenya ni uko abaje babiri bagwaye uwo mugera baje bavuye mu bihugu byo hanze. No kuvuga yuko leta y'u Burundi itafashe ingingo zo kubashyira ahantu ngo babapime babakurikirane. Mu ncamake rero twandikiye abakandida kuko twovuga yuko aribo uno munsi twokwita ko baserukira abandi boshikana ijwi kure mu Cyongereza muvuga key player kugira bafashe gushikana kure ubutumwa twabarungi.
Hanyuma ku bijanye n'icyo kiza nk'uko mubivuze abantu babiri baza bemejwe ko bafise uwo mugera wa corona mu Burundi. N'ikihe musaba muri rusange abategetsi ba leta ya Burundi muri byo bunebagura n'igihe mubona bokosora n'inyifato muvuga mwo kwifuza ko bogira ku byerekeye icyo kiza?
Mu ncamake dusaba yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingira abarundi kugira hafatwe bake. Urundi bavuga ko ari ile bofatira kwimaze kuba mu bindi bihugu na cyane cyane turavye aho umugira basa n'uko bawutsinze. Ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika ajya amanama yahuza abantu benshi abamanama y'imigambwe cyane cyane kubera muraze ko twimirije amatora mu kwezi kwa gatanu biba iby'imisa biba abanyeshuri bari ku mashuri. Eka ingingo zose zotuma abarundi hafatwa bake kuko muraze kwikira uwo mugira wandukira cyane turabitomora neza muri iryo rwandiko twanditse.
Muri make uburyo ibihugu byo muri Afrika bifise nibuke no muri ibihugu biteye imbere turana ngene hari ibibazo cyane byo kuronka ibikoresho nk'ibyo kwikingira kuvyerekeye nk'uBurundi mubona ari kiye cokogwa
nico gituma twateye akamo itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu kugira uBurundi bwitegure kugira abantu bitegure turazi ko ari ubukene bwinshi ari cyo gituma uBurundi tutegeza kutabaza amakungu ibihugu bigafasha mu kurungikana cyane cyane ibikoresho n'imiti ikenewe kugira bashobore gupima abantu benshi na cyane cyane bimwe bita respirateur bifasha abarwayi guhumeka hanyuma rero no gukingira bijya bifuka ku munwa bagatera kama amakungu agafasha na cyane cyane rero abarundi bakarengera ibibatandukanya byose bakumva yuko batewe ari urugamba batazogwanira hamwe be binashobotse ibikoresho bimwe bimwe mu byo gufuka ku munwa bakabikorera mu Burundi.
Yego mukurangiza muri make tugarutse kuri ibyo by'amatora amatora yimirije kuba mu kwezi kwa gatanu mu gihe uwo mugera uriko urabica bigacika ku isi washitse no mu Burundi kubwanyu kuvyereke umuhari wanyu mapa Burundi buhire mubona aya matora yo kwigizwayo mu bibona gute muri make
ikihutwa cyane nuko Abarundi baje hamwe bakagwanya ico kiza bya politike bakavyigiza inyuma bakabihagarika kuko nishoboka kwa amatora igihugu nko mu ngwano n'ingwano abantu bazateza kugwana hanyuma rero ivyo rero abanyapolitiki bo kwicara hamwe bakiga neza ingene ingingo zofatwa ku bijanye n'amatora bakabyumvikana ko murazi neza ko mu Kirundi ibintu nk'ivyo bishitse abarundi barayaga hanyuma bagatora umuntu urashe ariko navuga yuko ikihutirwa nuko abarundi barengera amacakubiri yose ariho bakagwanya ico kiza bagatorera umuti n'ibibazo byose bihanze uBurundi biciye mu biganiro.
Murakoze cyane turabashimiye yari Libera ntibashira kandi umuvugizi umuhari w'ibikogwa nkunda gihugu MAP Burundi buhire mwikete bandikiye abakandida bazo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu Burundi kubijanye nikiza cy'umugera wa corona cyamaze gushika mu Burundi. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe kudutumira.
Ku bakunzi ku banywanyi bijwi rya Amerika ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga. Ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere cyane.
Ishyirahamwe Umucyo Foundation rifite icyicaro mu Bwongereza rirasaba Abanyarwanda inkunga yo kugoboka abari mu Rwanda bafite ikibazo cy'amaramuko kubera virusi ya corona. Umwe mu bashinze iri shyirahamwe Giselle Pelosi yabwiye Ijwi rya Amerika ko bakimara gutanga iyi mpuruza mu ijoro rimwe gusa babonye amafaranga y'u Rwanda agera ku 500,000. Giselle Pelosi yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Giselle Pelosi murakaza neza ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze mwiriwe.
Mwiriweho neza muraho. None iriya mpuruza yanyu yo gufasha yakirwe ite?
Yakirwe neza n'abadiaspora bo mu Bwongereza ba London. Twese twabyumvishije nkuko abandi bantu bose bari kubyumva duhitamo nyine kwishyira hamwe.
Mu Rwanda ho abo mufasha bamaze kumva yuko mwatangiye kubafasha nabo babyakiriye nkuko nguko?
Babyakiriye neza cyane, bumvaga batangiye kwiheba ariko ubu ngubu twababwiye yuko ubufasha buri mu nzira urumva ko bafite morale.
Zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo kino kiza cya corona gishobore gukumirwa vuba za leta y'ibyo hino dushyizemo na leta y'u Rwanda zafashe ingamba zo kugira ngo zibuze abaturage kujya hanze guhurira hamwe. Wowe urabivugaho iki?
Ndabyumva ko ari ibintu bikomeye bari muri aya ni amateka akomeye abantu bose. Birakomeye kuguma mu nzu ntacyo ufite, waragikuraga hanze umuntu akubwira ko utagomba gusohoka. Ariko ni muri izo mpamvu zo gutuma nyine ngo icyorezo gihagarike, niyo mpamvu abantu bose bagomba kuguma mu nzu, naho turi hano tugomba kuguma mu nzu. Ariko guverinoma iri gukora ibishobotse byose ngo abo bantu batishoboye ibiryo bibagereho, bagume mu rugo bashobore kurya. Nkatwe rero natwe dushaka gufasha abantu ba diaspora bo mu Mucyo Foundation abamambre bose, turabyumva ko ari ikibazo, ariko niko bigomba kumera, abantu bagomba kuguma mu nzu.
None se iriya mfashanyo murimo mukusanya abo muyiteganyirije izabageraho gute?
Ubu ngubu abantu bose badufasha, abari kwitanga, abanyamuryango, abamambre bashoboye kwitanga, barabitugezaho kuri transfert bancaire, hanyuma natwe tukazabagezaho abo ngabo mu Rwanda nabo kuri transfert. Dukoresha icyo cyitwa World Remit, ariyo money transfer ijya direct kuri mobile y'umuntu, kandi tukaba dufite umumambwe wacu mu Rwanda ubidufashamo yitwa Alphonsine Mukayiranga, niwe uduhagariye, mbese tuzohereza ayo mafaranga akayadistribute.
Uwo mugiraneza ubafasha mu Rwanda gutanga iyo mfashanyo mu rwego rwo kwirinda ikiza cya corona, agenda kumanga kuri buri rugo ahereza buri wese, abigenza gute kugira ngo nawe ashobore kwirinda?
Ibyo ni ikibazo cyiza cyane. Ntabwo ashobora gusohoka, nanibagiwe no kuvuga ko akorana n'umurenge, umurenge wa Kicukiro na Remera ariri muri Gasabo, niyo ishobora kwidentifya abo bantu abari bo, ikamenya ngo mbese abakeneye ubwo bushobozi n'ibandi. Urumva abicisha muri abo ngabo ku murenge, noneho we akadistribua kuri mobile money, bamaze kumubwira ati abangaba nibo bakeneye mbese ubu bufasha. Icyo gihe rero adistribua kuri mobile money, biremerewe kugeza amagingo ya yuko umuntu asohoka akajya guhaha. Urumva iyo umuntu yari amaze kwibona kuri mobile money, ashobora kujya kuri boutique agahahira umuryango.
Tubwira muri makeya niba hari akantu kabagezeho kugira ngo gahishurire abumva Ijwi rya Amerika.
Katugezeho cyane, kandi ndabashimira cyane cyane n'umutima wanjye wose abashoboye kudufasha n'abarimo kudufasha. Ni ibintu bitabiriye mu ijoro rimwe. Umu-co-founder wacu wundi Pascaline Nzigamasabo, niwe rwose nawe wabashize hamwe, yaraye ijoro, navuga ko yaraye ijoro akora, ari kuri WhatsApp yorganize ibyo byose, nawe ndamushimira cyane. Ndabashimira, twamaze kuyabona, ariko turashaka n'ayandi. Ntabwo biri burangirira aha, ndumva ko dushono no gusaba abandi bose batwumva ubu ngubu kuri Voice of America, yaba batwumva abareba, ubishoboye adufashe. Information ndaza kuzitanga, hari na information diary ziri kuri website uko wadufasha, ariko ndaza no gutanga n'izindi ukuntu agera kuri Swat Alphonsine Mukayiranga i Kigali direct, cyangwa nanjye ukangiraho.
Gisele Pelosi, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi urugaga rw'amashyaka ya politiki umunani rwitwa COPA 2020 rurahamagarira abanywanyi barwo kuzaha amajwi yabo kandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa gatanu. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yafatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda arayidusomera.
Inyuma yaho mu Gwiseni utangarije ko abakandida indwi ari bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu mu matora y'igenekezo rya 20 mu kwezi kwa gatanu uno mwaka. Imigambwe n'inani biriko biratangaza abazoshigikira urunani COPA 2020 rurikiyemo imigambwe umunani rwashikirije kuri uno wa gatatu uwo ruhamagarira abanywanyi bago kuzoha amajwi.
Imigambwe irurikiye mu runani COPA 2020 ariyo Radebu, Piebu, KZFDD, PMP, Florina, PL, PRP, Inkinzo yiteguriye yose hamwe gutora General Major Evariste Ndayishimiye yashizwe imbere kuzoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020.
Jean Dodie Mutabazi arongoye unani COPA 2020 ntiyashimye kwishura ibibazo by'amenyesha makuru. Ariko mu itangazo umunyapolitike yashize ahabona yasiguye icatumye muri urwo runani bafata ingingo yo gushigikira umukandida wa CNDD FDD.
Tumaze kwiheza umwidondoro n'icumwe wese yamaze muri abo indwi mu bikorwa bya politike baranguye no mu kazi, twisunze ibyifuzo by'abene gihugu mu gisata cy'imibano mu butunzi na politike ku Burundi. Twisunze kandi ko inzego zo mu makomine mu ntara no ku rwego rw'igihugu umugambi umwe wese uhurikiye mu runani COPA abo bazokwitoza. Twisunze ubushobozi intumbero n'icumwe wese yamariye abarundi muri abo bahiganwa. Hanyuma y'ivyo vyose tumaze kwiheza ivy'umwe muri abo ndwi bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu, tukongera kae tukisunga kandi ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi yerekana igihagararo cy'umukuru w'igihugu mu ngingo yaryo ya 96 k'umukuru w'igihugu ari we nkinzo y'intahe y'ukwikukira no gukingira imbibe z'igihugu. Byumvikana ko afise uruhara ntangere ku nyungu n'iz'umutekano w'igihugu.
Urunani COPA 2020 ariko rumenyesha ko imigambwe iruhurikiyemwo izoja mu yandi matora yigenga. Jean Dodie Mutabazi arurongoye afise akamatera abanywanyi b'iyo migambwe ku bijanye n'ingingo ugurunani rwafashe.
Ku vyerekeye amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine, imigambwe ihurikiye mu runani COPA 2020 izokwiyamamariza abashizwe imbere niyo migambwe. Imigambwe ihurikiye mu runani COPA 2020 ihamagariye abanywanyi bayo bose, abakunzi n'abazoyitora bose kuzokubahiriza ibi dushizwe ko umukono kuri uyu wa mbere ndamukiza 2020.
Urunani COPA sigo gonyene rumaze gutangaza ko zoshikira umukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye arashigikiwe kandi n'imigambwe FNL na Sangwe Pader. Indongozi z'iyo migambwe ziherutse nazo nyene guhamagarira abanywanyi bayo kuzohunda amajwi uwo umugambwe uri ku butegetsi washize imbere mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage ba teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo bahangayikishijwe n'amazi ya Tanganyika yafunze umuhanda uhuza Uvira na Fizi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedasto Ngabo uri Uvira muri Kongo yagiye kureba uko bakoresha amato kugira ngo bambuke uyu muhanda.
Abagenzi n'abatwara ibinyabiziga bakoresha barabara rya gatanu ryo bakunze kwita route nationale numero 5 riva Uvira rigana Fizi no mu ntara ya Manyema bamye yuko amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yabafungiye umuhanda, aho biba ngombwa yuko bamwe mu bagenzi banyura mu mato abandi nabo bakambura ibirato bagakunja amapantaro kugira ngo bambuke ayo mazi yafunze barabara rya Ruanga. Kashugo Matias iwe n'abandi bagenzi twabasanze muri Ruanga bagiye mu mujyi wa Baraka batwiganira ingorane bari guhura nazo kubera iri barabara.
Tushaka guverinoma vraiment nabo baze barebe ibintu byabaye hano. Ibarabara ryose girafuye kuva Uvira ugiye Baraka na masaha menga amasaha 17 uvuye Uvira samoy urashika Baraka yindi samoy kubera nda barabara. Ibarabara ryose yuzuye amazi, imazi ya Tanganyika yavuye mu Tanganyika noneho yafashe imisozi ibarabara yafunze ibarabara ryose. Murebe mwese amato noneho niyo sigashoje abantu mu ibarabara murabibona muri monde nzima muri Afrika murabibona uko ubwato busoza abantu mu ibarabara noneho ni kibazo turonze. Abantu barishura amataxe kuri fonere, abamotari barariha amataxe burumunsi burumunsi na mataxe, none ayo mafaranga azagenda hehe? Abantu bafuye n'inzara kuri Baraka territoire ya Fizi fishinga nyinshi cyane yoshobora gutabara Uvira hejuru y'ingorane twaronse, none imitogari iracha hehe? N'imodokari ya maonji ifisha abantu 10 ni ngomba bururuke mu yamazi batambuka na maguru cyangwa binjire mu bwato ubwato bubajabure babure kwinjira kandi imodokari, none ibyo bindu turashika hehe?
Kubgayo Eustache ahamye yuko uku gutembera kw'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika muri iri barabara bigira ingaruka kuri za moto zabo.
Iri barabara rihuza Uvira na Baraka riratugora rira tutesheje cyane abamotare mugenda tumugenda dusuguma amamoto abantu bakururuka bakajya mu mitumbo. Imoto zacu uri mu kugenda zikaja zinywa amazi nturi murengane ucuvaho ku ibarabara rya Uvira ugana uva Baraka ugana umanuka Uvira. Ibarabara imoto cugenda urasuguma gushika kuri Uvira kubera amazi yabaye imoto iba yanyoye amazi.
Bamwe mu baturage b'abakongomani ndetse n'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zari zisanzwe zikoresha ibarabara rya Uvira Baraka bamye kubica ro by'ibicuruzwa byiyongereye kubera gusenyuka kw'iri barabara.
Twebwe turabana ko tugeramiwe bivanye n'ibidandazwa kwa byaduze cyane gose. Kuvyukuri turabayeho nabi ibidandazwa byose byaduze guhera ku muceri, ibiharage, ndetse n'utugato mu isoko, amavuta byose, umunyu byose. N'udutore twagugwa amajana 2 ubu twagiye ku mafaranga 5. Igitunguru cyagugwa jana kigeza ku mafaranga 2.
Hassan Patrick n'umuyobozi ushinzwe gutwara ibintu n'abantu muri Uvira asaba leta kubakorera ibarabara kuko bafite impungenge zo gukoresha inzira y'amazi bitewe nuko imizigo yabo ikunze kubura ndetse hari n'amato ajya aroha mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi wa territoire ya Uvira Alexis Rashid Kasangala avugana n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko iki kibazo cy'amazi ya Tanganyika yinje mu ibarabara ari ingoro abahizi kuko usibye ibarabara amazi y'iki kiyaga yasenye n'amazu y'abaturage ndetse namwe mu masoko ya Uvira kubera gupfa kw'iri barabara. Usanga bamwe mu baturage bakoresha ubwato bwihuta ubwo bakunze kwita kano rapide bava Uvira bagana Baraka aho kugira ngo banyure muri iri barabara rya gatanu ryo bakunze kwita route nationale numero 5 ryibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'amazi y'imvura n'ay'imigezi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi nahaye amakuru y'akakanya ahumurije, maze rero mugire umunsi mwiza mwirinda virusi ya corona, mugire ubuzima buzira umuze, murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.